bafatanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jewi Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Toni ngabo nyinshi zinjiye mu mashitingi ziratwinjirana zirakubita zirarasa abantu barirukanka ku misozi turirukanka abagabo barafata barafunga abasore barajyana ubu n'ubu tuvugana dusize bari gushyingura umugabo wanjye baramufunze ari mu babajyanyeje.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abanyekongo bari mu ikambi ya Kiziba ni mu gihugu cy'u Rwanda yemeza ko abagera kuri batatu baguye mu gushamirana hagati y'izo mpunzi na polisi ku wa kabiri. Ubushikiranganje barizwamo iby'impunzi buvuga ko ari umwe gusa yaguye muri iyo mishamirano. Turabigaruka ko handi hato mugume hagufi y'amaradiyo yanyu. Hagati aho ibikorwa byo kwamamaza gutora ego canke oya muri kamara mpaka yimirije mu gihugu cy'u Burundi birabandanya. Intara zitari nke zagendewe muri zo harimo Ngozi hakamo na Rutana. Murabe hagufi ku maradiyo yanyu turabafitiye ibindi kuri izo nkuru zose. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko Amerika izobandanya kurungika imbohe zikweka ko ibikorwa vy'iterabwoba mu ibohero ry'i Guantanamo ni muri Cuba mu gihe cyose bazogaragara ko babandanya kubangamira umutekano w'igihugu. Ivyo vyemejwe n'abategetsi b'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bahambije perezida wa Amerika Donald Trump mu kwerekana ko badashigikiye ko iryo bohero rya Guantanamo ryugarwa. Trump mu kwibuka ko igihe ariko ari yamamaza yari yaremeye ko azokugara iryo bohero. Barack Obama we yahoze aramutswa Amerika imbere y'uko Trump amusimbura mu 2009 yari yateye igikumu ku itegeko ryo kugara iryo bohero. Abaharanira agateka kazi na muntu ntibanejejwe n'ukumva ko ubushikiranganje bwirekeye ukwivuna amasi n'umutekano ngaha muri Leta Zunze za Amerika uvuga ko iryo bohero rizobandanya rikora. Perezida George W. Bush niwe yuguruye iryo bohero rya Guantanamo inyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye muri Leta Zunze za Amerika ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 hari mu 2001 hari kugira ngo bakingire umutekano biboneka wa Amerika. Umuhungu wahoze ari perezida wa Guinea Ahmed Sekou Touré n'umukenyezi wiwe Denise Cross Touré bafungishije icamaso mu rugo rwabo ruherereye muri Leta ya Texas aha muri Amerika. Ubutungane bwa Texas bwasatiriye Ahmed Sekou Touré na madamu wiwe bubagiriza kuba barazanye umwana w'umukobwa w'imyaka 5 bamuvana muri Guinea kugira ngo bamukoreshe ibikorwa bitandukanye harimo kurera abana, guteka n'ibindi. Uwo mwana yakoze ivyo bikorwa mu kiringo c'imyaka 16 atagahemba ronswa. Uyu mwana w'umwigi Yeme yabwiye abategetsi ko atigeze ahembwa, atigeze ashigwa mu ishure, atigeze avuzwa canke ngo ahabwe utundi turusho. Igihe inabuja atashimishwa n'ivyo ariko arakora naho agakubagugwa mu gihe yokagirwa n'icaha uwo muryango ushobora gufungwa imyaka 20. Ishamwe mpuzamakungu ry'abakozi rivuga ko abantu barenga miliyoni 40 ku isi bakoreshwa nk'abaja mu buryo nk'ubwo mu ngo z'abantu. Umuforomakazi w'Umudagi yakoresha mu mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge yari yanyurujwe ku murwa mukuru Mogadisho muri Somalia. Icegera c'umuyobozi wa Croix Rouge muri Somalia Daniel Omaley yamenyesheje ko uwo mukozi wabo yanyurujwe mu masambiri z'umugoroba mu masaha yo muri Somalia n'abagabo bitwaje inkoho binjiye mu kigo cha Croix Rouge i Mogadisho. Croix Rouge imenyesha ko iri kwiravugana n'abategetsi batandukanye ba Somalia kugira ngo barabe ko uwo mukozi wabo yorekugwa. Radio ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muce kuga rwa internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika ikiganiro cacu tugihere mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo bari bwose mu mpunzi z'abakongomani bari mu ikambi ya Kiziba nti mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko abatatu baguye mu mishamirano na polisi kuno wa kabiri aho polisi yari kwishaka kwinjira muri iyo kambi ubushikiranganje barizwamo iby'impunzi mu Rwanda Midimar urahakana ico gitigiri bukavuga ko ari umuntu umwe gusa amaze kumenya hagataho leta y'u Rwanda imaze gukuraho komite yari izweho n'impunzi mu kwezi kwa kabiri Asumta Kabuyi yanyarukiye mu ikambi ya Kiziba impunzi zimugira kumuriri muri bimwe byabayemo ku munsi wa kabiri reka dukurikirane inonguru yiwe
Amakuru atangwa n'impunzi zo mu nkambi y'abanyekongo ya Kiziba mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda nuko amasasu yumvikanye ku mugoroba kuri wa kabiri yatumye impunzi zikwira imishwaro zijya kwihisha hirya no hino izasigaye mu nkambi nazo zikaba zatashywe n'ubwo bigoranye nabashije kuvugana n'izo mpunzi zitubwira uko zimerewe
ubuzima bwo mu nkambi bumeze nabi cyane butumerewe nabi hagishe ubu abadamu turi kurara n'injoro tukihisha mu gihuru turi yamvura se yatunyagiye turi mu bihuru ubu myenda nambaye niwo nyitiriye Ejo bundi baramaze imisi dufite ingabo ziturinze ataku tukabirwa ibyari byo ntitumenye ikizigenza ejo rero habaye igihe cya saa 9 tubona ingabo nyinshi zinjiye mu mashitingi ziratwinjirana zirakubita zirarasa abantu barirukanka ku misozi turirukanka abagabo barafata barafunga abasore barajyana ubu n'ubu tuvugana dusize bari gushyingura ubu mugabo wanjye baramufunze hari mu babajyanyeje
umutekano ntawo kuko abantu bose bahubanganye kugeza ubu ntago tuza ahantu komitiri kuko bari kuza bakavuga ati abadamu bakiri bato nibo bashigiki abana ngo batera amabuye ngo nibo bashigiki izinsoresore kuko baje bo badutera ibyuka dukurikije uko kukibuye byagenze natwe turitabara ariko mu byukuri twebwe nta muturage wo hanze twahubanganyije
imvuru zabaye kuri wa kabiri byabaye ngombwa ko abashinzwe umutekano atari ibyuka biryana mu maso kugira ngo impunzi zihagarike ibyo polisi y'isurugomo nubwo nazo zivuga ko zagerageje kwirwanaho no mu baturanyi bazo abaturage begereye aho inkambi yubatse bemeza ko umutekano muke uturuka mu nkambi z'impunzi bajya bawumva
kumva bataka ariko no gukomera gusa nibyo twumva kubera ko nge ntuye hano muri kano kazi kakaha hakurya kumva amajwi bakomera gusa nta kiri njya numva
urusako se turarwumva birirwa bakoba abashinzwe umutekano bakoba abapolisi twari tubanye neza ariko barahindutse barabanje bakora imyigaragambyo bajya kukibuye nago twari tuzi icyo bagamije nyuma yaho n'abaturage bagiye bakajya bakubitwa na mutekano warohari
ubu ntabwo mu gitinyuka kujyayo
nago tujyayo
niba ari ibintu by'ibyuka babateye nyine no kugira ngo bace bugufi ariko ubu tuvugana mbuye hafi yaho bari kuvuga ko umutekano batujije muri makeya aba polisi n'umundi niba bari kuhakontorora abaturage nabo bari kugenda batambuka nta kibazo cyose
uyu mwuka mubi wagiye uvugwa mu nkambi ya Kiziba muri ibi bihe wagize ingaruka ku mibereho y'impunzi hari bamwe bamaze kubura ubuzima bwabo abandi bahura n'ibikomere gusa rero izi mpunzi zivuga ko zatakaje n'ubucuruzi bwajyaga buzihuza n'abaturage bo hirya y'inkambi
twarahagarikiye kubahahira nabo tutaba nabo ntacyo tubakeneyeho Mubo bajyaga bazi no nko gushaka ibyo kurya ibitoki amateke se ibijumba se bakaduhahira mbega ariko ubwo nuko vanga icyumweru kirashize mbo nta uri kuza guhahino natwe nta uri kujya kubahaha icyo tubakeneraho hari no kuntu hahahika ibintu ku bwinshi kubera hose bihahurira nk'ibirayi biviri haruguru bikaza tugahurira twese hariya mu nkambi n'ubundi turi guhaha
nuko vanga isoko ryarahagaze
nuko byari bimeze ubu ntabwo nari nahinjira kuva icyo gihe kuva abapolisi bahagera
polisi y'igihugu yemeza ko yinjiye mu nkambi igamije guhosha amakimbirane ndetse ikavuga ko impunzi 26 arizo zatawe muri yombi ubu zikaba zirimo gukurikiranwa n'ubugenzacyaha umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Tewose Badege yabwira Ijwi rya Amerika ko bizakurikira byabazwa urwego rw'ubugenzacyaha
twarayivuze ko twabarinze muri operasiyo tubahereza ubugenzacyaha ushobora kubaza rito
yego
niyo ikora amadosiye cyangwa se ukabaza abashinzwe impunzi
uriya munsi mwe bafashe hari habaye imidugararo mu nkambi nanone
harimo akazi ka polisi mu nkambi hanyuma abantu bagerageza kurwanya polisi barayirwanyije batera ibyuma n'ibiki mwitwanditse byose wabonye kuri WhatsApp kuri Twitter nuko kuntu bafashwe rero
ubumwe bw'akazi kanyu kararangiye ibindi birakurikije
bararangije nituze byaragarutse abakoraga abafuti barafashwe hanyuma abaturage bandi bakorana neza na polisi ngo mu yindi midugudu yose yo mu Rwanda
izi mpunzi icyo zihurizaho nuko zafashwa zigasubira iwabo muri Congo
icyo dusaba mu by'ukuri nuko twataha tukavanga kuko nta mahoro dufite mu nkambi
Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi
Asumta Kaboyi yarakenuye cyane gose aracari ngaho Kiziba kuducukumburira yatwemere ko makuru yacu yo hanyuma aza kutubwira ibindi bizoba bigezweho mu ikambi ya Kiziba muraza rero kugumiza amaso ku mbuga zitandukanye z'ijwi rya Amerika ari nko kuri VOA radio yacu canke kuri Facebook yacu gutyo muze kumenya ibizoba abigezweho nuko rero mukanya turaza kwitira mu gihugu cy'u Burundi tubabwira ibyerekeye kwitegura amatora ya kamarampaka bikibandanya ariko imbere yaho twababwira ko kuno musi wa kane amakungu ariko arahimbaza musi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mwibaza ko ubwo bwigenge bwifashe gute mu karere ka EAC eloje arabitubwira mukanya mugabe ishamwe mpuzamakungu igitagateka kazi na muntu amnesty international rivuga ko muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko abategetsi batari bake bazivya bamenyesha amakuru kugira ngo bigumire ku butegetsi ni mucegeranyo cha amnesty international cacicijwe kwa maso na mgenzi wacu akorera Nairobi eloje wirikaneza
Igihugu kiza kwisonga mukubahiza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi ni Norvège ico gihugu no mwaka uheze njo cacabaye ca mbere ikurikirwa n'ibindi bihugu bine navyo nyene biri ku mugabane wa Buraya ivyo navyo ko bikurikirana kuva ku ca kabiri ni Suède, Holland, Finland hamwe n'u Swiss igihugu ca Suède mu mwaka uheze cari muri ico kibanza nyene ca kabiri igihugu kibikurikira ni Jamaica kiri muri Amerika yo hagati ku mugabane wa Afrika igihugu ca Ghana nico kiza mu kibanza ca mbere kikaba kigira ca 23 kigakurikirwa kuri uwo mugabane na Namibia igira 26 mu karere ka Afrika y'ubuseruko yase igihugu ca Tanzania nico kiza kuyisonga kigira ca 93 ariko nubwo Tanzania izo bwa mbere muri yase RSF ivuga ko kuva mu mwaka 2015 John Magufuli batazira bridozer aroye ku butegetsi atihanganiye umuntu numwe avuga ibitandukanye n'imigambi yiwe canke ngwa munegure iryo shira hamwe risigura ko ibinyamakuru byandika na maradio bidasiba kubugarwa hagashirwaho n'amategeko abuza kuvuga inkuru zimwe zimwe mu karere Tanzania ikurikirwa na Kenya igira ya 96 Abategetsi b'ico gihugu bagirizwa kuva mu mwaka wa 2016 kwinyagaza inyuma y'umutekano mu kare injyane za politike mu guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Muri EAC Kenya ikurikirwa n'Ubuganda bwijana 17. Ico gihugu kirerwa gufunga abamenyesha amakuru hadakurikijwe amategeko no kubatwara ibikoresho. Sudani y'Epfo igira 144. Ico gihugu cikubukiye mu mwaka wa 2011 abategetsi bacu bagirizwa kuba barabujije itangaza makuru gusubira kuvuga ku bibazo bijanye n'umutekano muke buharangwa buri gihe nayo president Salva Kiir ubwiwe akaba yigirira iterabwoba kubamenyesha makuru yagiriza ko bakora ibityoze igihugu cyabo igihugu cy'u Rwanda kiza mu kibanza cy'ijana 156 naco kinengwa ko ibinyamakuru byose bivuga ibidahimbaye ubutegetsi bica byagirizwa kubiba amacakubiri abategetsi bakinyageza inyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Uburundi buza inyuma y'u Rwanda mu kibanza cy'ijana 59 bwagirizwa kuba bwarugaye amaradiyo nka yose yigenga kuva habaye igeragezwa gihirikwa ry'ubutegetsi mu 2015 nuko havutse ibinyamakuru bishimagiza ubutegetsi gusa nayo abavuga ibyo budashaka bagafatwa nk'abansi b'igihugu Joan Nyanyuki umuyobozi wa Amnesty International mu karere asigura ko yabaje kubona ibihugu bya EAC bironka bene ivyo bibanza
The East Africa countries have really been one of some of the most thriving democracies in
Ibihugu bya Afrika y'ubuseruko biri mu bya mbere byashizeho demokarasi nitwe twarabirwa ko tukaba intangarugero ariko tuguma dutera intambwe inyuma mu bijanye n'inkingi za demokarasi kuko ibihugu byubatswe ku mwidegembyo wo kureka abanyagihugu bagashikiza ivyumviro byabo gukorana n'indongozi no kuzisaba kwerekana ivyo zaranguye Ibyo nta handi bica atari mu itangaza makuru ryigenga ariko imenyeso bitwereka ko tugeze habi ibimenyeso by'ubwigenge bwo kumenyesha makuru no gushikiza ivyiyumviro biteye ubwoba Niko Nyanyuka avuga igihugu cya mbere ni cya nyuma uyu mwaka no mwaka uheze byagumye ari byabindi Norvège no muri cyo gihugu cigenjeje neza kurusha ibindi ku isi mu gihe Korea ya ruguru igifatwa nk'umunyeshuri mubi kurusha abandi ikaba yugarura rutonde mu kibanza cy'ijana 180 Ibihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bifite amabwizwa nshingiro yemera ubwigenge bw'itangazamakuru icegeranyo cya Yosefu kivuga kwamenyesha makuru bahura n'intambamye nyinshi umuyobozi mukuru wa RSF Christophe Deloire agira ati ugaragaza urwanko kubamenyesha makuru ni kimwe mu bintu bibi bya mbere bibangamiye demokarasi ku isi. Eloge uri Kaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloge uri Kaneza arakoze cyane gose, ariko dusaba imbabazi twe twamereye kubumvisha ibiri mu cegeranyo cha Amnesty International. Mbwa murumvise yuko mwumvise ibiri mu cegeranyo cha Reporters sans Frontières. Ibya Amnesty International ni umwanya wadukundira mu makuru yacu yo hanyuma, turahava tubigarukako. Ijwi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibikorwa byo guhimiriza abanywanyi b'imigambwe n'abifuza kuzotora ego canke oya mu hinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro rizo hinyanyurwa igenekezo rya 17 mu Burundi bigeze ku munsi wavyo wa kabiri. Ico gikorwa kizosozegwa ku igenekezo rya 14 kiko kibera mu duce dutandukanye. Nka CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ushigikiye ego, uri mu Rutana no muri Uyigi, iprona ya ego iri Ngozi, amizero y'abarundi uri ku ruhande w'abazotora oya bari muyinga na Ngozi. Umugambwe Frode Bunayo uri mu yikomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Bujumbura uri mu gisagara aca Bujumbura amenyesha makuru bacu bakwiragiye aho hose kugira ngo baturabire ibiriko biraberayo mu kurindira ko batuzanira inkuru zirambuye. Twababwira ko Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi ivuga yuko batari bwabone ko hageze ko ibwirizwa nshingiro rihinyanyugwa. Reka twumvize Musenyeri Joachim Ntahondereye arongoye inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi asoma itangazo ry'abepiskopi.
Twebwe abungere b'Ekleziya Katolika iri mu Burundi, mu ntumbero yo kurangura ubutumwa bwacu bwo kongera ubumwe abantu n'Imana no kuremesha amahoro n'umwumvikano hagati y'abantu bwabo, twagomba guhanura abakristu bene wacu n'abandi barundi bose kuguma bafatanye mu nda kandi bitwararitse kuremesha amahoro muri iki gihe twinjiyemo cy'ukwemeza cyangwa guhakana integuro y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Nubwo tumaze kubishyikiriza no mu bindi bihe, turashima cyane ko igihugu cyacu cyamaze guhitamo ingendo y'intwaro rusange ishingiye ku masezerano y'Arusha. Intwaro rusange nayo turazi ko ari ingendo y'ukwimenyereza buhoro buhoro. Twari tumaze kugira intambwe ishimishije, ariko nk'uko mwabibonye guhera mu mwaka w'2015 iziyo ntwaro rusange bisa n'ibyagoranye. Ni ngombwa rero yuko twikubita agashyi twese tugasubira kwiyumvira ineza y'igihugu cyacu. Kuva muri uyu mwaka abatwara na benshi mu ndongozi z'abatavuga rumwe nabo baracanyemwo. Ayo macakubiri yaribonekeje mu migambo itari mike, harimwo n'uri ku butegetsi mu mashyirahamwe no mu nzego nyene z'igihugu. Uko kutumvikana ntikwigeze gutorerwa umuti, kuko ibiganiro byategerezwa kubahuza bitakunze byose. Kandi tuzi neza yuko kenshi abenegihugu bumvikana cyangwa ntibumvikane biturutse ku ndongozi muri politiki. Kubera uko gucanamwo no kutumvikana, abarundi barasanzaye, abatari bake barahunga n'igihugu, harimwo na bamwe muri izo ndongozi. Nibyo ko hariho bamwe bitabye akamo k'abatwara igihugu bagatahuka, ariko ku byo tubona twebwe benshi n'abataragaruka kubera imvo zitandukanye batazoshobora rero kugira icyo bavuze kuri iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro. Turetse n'ibyo by'abahunze, abanyagihugu batari bake naho batabivugira hejuru baratekewe n'ubwoba, ku buryo abantu batacyubahuka no guserura ku mugaragaro icyo biyumvira ku gutinya ingaruka mbi. Ubwo bwoba buterwa kenshi na kenshi n'imvugo, igicure, n'imyifato y'abarundi bamwe bamwe bitwaza igikenye cyangwa ubukuru basanzwe bafite, bakarondera kunigira mu menshi umwidegenzo n'ibyiyumviro by'abo batavuga rumwe. Ibyo byose biri mu bituma tugira impungenge ku byerekeye ihinyanyurwa ibwirizwa shingiro muri ibi bihe. Nkako nawe reka kwibaza niba ibitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro ritugenga mu ngingo y'1999 byararimbuwe bikubahirizwa bikwiye. Ahanini muri iyo ngingo baravugamwo ko atanarimwe integuro y'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro yemerwa mu gihe igiteye kubiri n'ubumwe hamwe n'umwumvikano w'abarundi cyangwa itegeko biri no kunywanisha abarundi uko tubibona aho kwegeranya abarundi icyo gikorwa be n'integuro cyashitse ko bisa n'ibyongereje uko tumvikana ahacu nkuko twari tumaze kubisikiriza iki n'icyari gihe cyiza cyo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ku buryo bukora ku ntimatima yaryo mugabe ko mu ngendo y'intwaro rusange igihugu cyacu kiyemeje gufata amatora ari yaheza agashingingo ntabanduka hasigaye ko yoba mu mahoro no mu mwidegenzo abarundi bagatora yego canke oya atagiture twebwe rero abungere bekeze agatorika turahanuye ngo abarundi ntiduhababu amatora arahera ubuzima bukabandanya
Nuko rero yari Musenyeri Joachim Ntahondereye arongoye inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi ariko arasoma itangazo rivuga ico Ekleziya Katolika igona kuri kamarampaka izoba igenekerezo rya 17 ariko ubundi bikorwa byo kuyamamaza bizohera igenekerezo rya 14 mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi bizobandanya rero muri zino ndwi zibiri tugiye kumaramo ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha, bijya bije, biranuga nuko kwarivye.
Eh kandi bihu.
Ngo ni bihu akandi navyisomeye.
Eh ndakubwiye kwa tarivye.
Nivyo.
Sivyo. Eh kasivye.
Eh dupinge. Eh dupinge. Utangike.
Eh mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero ku munsi wa kane twari twabeshuje inkuru yavuga yuko abataratora za diplome canke impamyabushobozi zabo muri kaminuza zitandukanye z'u Burundi hazogere gihe bakazakwa ntibikibe zikigize ico zimara ariko no wico gihuhakira cana cana ko ano co gituma mugenzi wacu Diane Ndonse yashimye kutwibutsa ukuri kuri muri iyo nkuru iri kwicana cana ko kumbugangurukana bumenyi
Iryo tangazo ririko raca kumbugangurukana bumenyi ahanini ku rubuga rwa WhatsApp ritangurwa n'indamukanyo yanditse mu rurimi rw'igifaransa mu ncamake uwanditse avuga ko ashaka kumenyesha ko kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu twimirije impamyabushobozi zose zabize mu mugambi w'inyigisho za kera zatewe ko imikono zizokugwa mu bubiko ntizisubire kwemegwa uwanditse itangazo abandanya asaba ko utaratora impamyabushobozi yiwe ko yokwihuta mu maguru masha akaja kuyitora muri IPEA aho zisanzwe zitangirwa hatarenze itariki 30 z'uku kwezi kwa kane arangiza avuga ko ubutumwa bwatanzwe kuri ingingo buhagije mu yandi majambo ko uwingorane zizogwa ko atazovuga ko atabimenyeshejwe ariko rero ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi buramirira kure iri tangazo ijwi rya Amerika cyavuganye n'umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza y'u Burundi Paul Hakizimana
tukibimenya twaciye turondera aho ivyo bintu byaba byavuye kugira tumenye ko hari tangazo ryo baryasohowe n'umwe mu babijejwe turabaza mu buyobozi bukuru bw'inyigisho za kaminuza ngaha mu bushikiranganje dusanga nta tangazo ryavuyeho turabaza no mu mugwi w'igihugu ujejwe kwemeza impapuro z'umutsindo mu makaminuza yose ico twita Commission Nationale d'Enseignement des Diplômes et Titres Universitaires dusanga naho nyene ntatangazo nk'iryo ryavuyeyo kandi natwebwe rero mu makaminuza na kaminuza y'u Burundi irimo twebwe ntatangazo na rimwe tuzi ryashyizwe ku mukono kugira ngo rimenyeshe ico kintu tuboneye akaje kukubeshuza ico kivuga yuko izo mpapuro z'umutsindo zizogera igihe zikavaho zikareka kwemegwa zikava mu nzira ico nico tutemera tutazi yo cavuye
Umwigisha Paul Hakizimana avuga ko muri kino gihe hibonekeza imirongo y'abantu benshi baza gusaba impamyabushobozi zabo mu gihe bahora bakira umwumwe byumvikana ko iritangazo ryafashwe nk'ama nabo gega nubwo ritagira umukono na nyene kujyandika akabativuze harabavuga bati itangazo nk'iri ryasohotse rikwiye nubwo ari kinyoma bafatira ko abatari bake baheza muri kaminuza ariko imyaka irenga 10 mbere na 20 igashika umuntu ataratora impamyabushobozi ariko umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza aragaya cyane abantu bandika itangazo nk'iryo aratomora neza ko impamyabushobozi itigera itakaza agaciro kayo kandi ko kaminuza arico gikogwa ifise cyo kuguma yakira abaza kuzitora na cyane cyane ko hari amafaranga uje gutora impamyabushobozi ariha maze agafasha mu byo kaminuza ikenera Ariko kandi umuyobozi Paul Hakizimana avuga ko uku kumara imyaka myinshi kw'impamyabushobozi mu bubiko kwagisha ikibanza c'izindi. Aha aravuga ingene igikorwa kizotunganywa kugira zishobore gutorwa ku mwanya ukwiye.
Muri uno mwanya nta tangazo canke itegeko twari bwashireho gikiringo bateza kuza kuzitorerako, kuko natwebwe haraho bishika ugasanga birafasha umwanya kugira ngo izo mpapuro z'umutsindo zije ko amasinyatiri yose imikono yababijejwe yose. Ico gihe rero nta tegeko ry'umwanya twari bwashireho. Mugabo subiye gutera kamo abahejeje muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo umwe wese azarahaca kugira amenye ko urupapuro rw'umutsindo rwiwe rwakwije byose imikono yose iriko aheza rutore. Hazogera n'igihe kumure dusohore n'itangazo nivyo ribahamagarira kuza kuzitora, tushireho n'urutonde rw'impapuro z'umutsindo zimaze gukwiza byose kugira benezo baze barisoma baca baza kuzitora badatevye, natwebwe tuze turaronka ikibanza caho tubika izindi.
Abantu bakibonira itangazo ry'ikinyoma baravuze byinshi nkuko bisanzwe tubasomere bimwe muri byo tutavuze abavyanditse kuko tutavuganye nabo. Duhere kuri uyu yanditse abaza ati: none ibyo byo gusinya no gufuta ayo madiplome bisaba iki? Uyu ati: nyanyasa muzitore mutaribonerako, ivyubu biragoye, utari mu gihugu we ntambaze. Uwundi ati: emwe iki kintu gishobora kuba ataricyo, kuko ndibuka itangazo ry'imbere ryavuga ko zizokugwa mu bubiko impera z'ukwa gatanu. Hari n'uyu asa n'umwishura ati: emwe kumbura vyemere vyo nashoboka, erega hari abamaze imyaka 20 irenga batarazitora, na jewe nayitoye inyuma y'imyaka 10 aho ga nuko nari Bujumbura abandi bo barahevye. Tubandanye n'uyavuga ati: ahubwo bazoze barazitanga umuntu ahejeje gusoma igitabo, nivyo vyokoro agataha ayitahanye. Uyundi ati: nko muri kaminuza y'u Burundi uburyo ucamwe kugira ngo utore diplome subwo guta mu ndasa, nta campus nimwe udacamwe kugira ngo wemeregwe ko atacuheranye. Tugarukirize kuri yavuga ati: ntivyoroshe kabisa, kaminuza y'u Burundi iricungera birenze. I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah. Has it been said?
Ni Bob Marley mu karimbo kiwe Africa Unite, aragaruka kuri ubwo bumwe bwa Afrika. Mukanya turahava duhana gahindukira, ariko imbere yuko ndabasezera ngende ndabibukije ko ibikorwa byo guhimiriza abanywanyi b'imigambwe nabifuza kuzotora ego canke oya muhinyanyurwa y'ibwizwa nshingiro rizohinyanyurwa igenekerezo rya 17 mu Burundi bigeze ku munsi wavyo wa kabiri. Ico gikorwa kizosozegwa ku igenekerezo rya 14 kiriko kibera mu duce dutandukanye. Nk'umugambwe ubiku utegetse CNDD-FDD uhimiriza gutora ego uri mu ntara za Rutana na Ruyigi, Iprona uri ku ruhande ya ego, uri Ingozi, Amiziro y'Abarundi ashigikiye oya ari muyingana Ngozi, hama Fodebu Sawanya Fodebu nayo ika mu ntara ya Bujumbura. Nuko rero nshuti bakunze, tuwaza kongera kubigaruka ko makuru yacu y'igihe c'isaha 12. Ayandi makuru tubafitiye muza gushobora kuyumva saa moya n'iminota 30, saa 10 naho ni kiganiro muri Isanga. Ndabasigaranye Bob Marley mu karirimbo kiwe Africa Unite na Lidiane Nahazwe, mpinga bw'ivyuma Macbill Yabero yegeranije amajwi na Ingenieur Linas bari kumwe. Twembi tuyifurije umunsi mwiza.
Proving to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rastaman.